Umwami wacu ashimwe, ibihe bya kera bisa naho biko biragaruka, kandi turabishimira cyane Imana. Ejo ku mugoroba nanjye narashoboye kuririmba, sinshaka kuvuga ngo si ukuririmba gusa, ariko naririmbye n'umutima wanjye wose. Sinzi inshuro maze kuririmba iyo ndirimbo, cyangwa inshuro ndirimba iyo ndirimbo ngo barejwe mu mitima yabo. Ese ukuntu ari byiza cyane, barejwe mu mitima yabo. Ese ukuntu ari byiza cyangwa ingene ari beza. Kumbure inshuro 20 cyangwa 30 nibaza ko zirenga. Igikorwa nicyo ku mugoroba niyumvise merewe neza cyane. Ndazi uko Imana yavuganye natwe.
Er hat nicht nur zu Bruder Branham.
Ntiyavuganye na Mwenda Branham wenyine. Ntiyavuganye n'abavugishwa n'Imana gusa. Ariko natwe yavuganye natwe. Hari icyo yatubariye. Kandi ijambo ryayo ntirisubira inyuma ubusa. Rizoshitsa icyo yarirungikiye. Turashobora kuvyizigira kandi tukayigirira icizere gose tutiziganije. Amajambo tumaze kumva mu ntangamarara aravuga ku vy'ukwizera, ku vyo kwizigira umwami wacu. Ku bijanye n'ubutumwa turiko turiga ko canke ngo ubutumwa bwa ngo uri muri mwebwe. Nashaka gusoma umurongo muri Bibiliya uvuga kuri kino kintu, uri mu Bakorosayi igice cya mbere. Ejo twarumvise igice cy'ayo majambo mu ijambo ry'intangamarara. Aravuga ngaha mu Bikorosayi igice cya mbere, duhere ku murongo wa 26. Kumbure kaduhere ku murongo wa 25. Abakorosayi igice cya mbere, umurongo wa 25. Iryo nacikiye umukozi nk'uko nahawe n'Imana ububwiriza bwo kugaburira mwebwe, kugira ngo nkwize ijambo ry'Imana rishitse. Niryo banga ryari ryarahishijwe uhereye kera hose n'ibihe byose, ariko noneho byahishuriwe abera bayo. Abo Imana yakunze kumenyesha itunga ry'ubwiza bw'iri banga rivugwa mu banyamahanga, niryo Kristo ari muri mwebwe. Ivyizigiro vyo kuzoronka ubwiza. Niryo Kristo ari muri mwebwe, ivyizigiro vyo kuzoronka ubwiza. Na cyane cyane dushimangire kuri ino jambo ngo ubwiza bw'iri banga ariryo ngo Kristo ari muri mwebwe. Brother Branham yasomye ino mirongo, iyo mirongo ndushaka kuma tuyisubiramo. Na cyane cyane acashimangira kuri Yohana igice cya kane, umurongo wa kane, ngo uri muri mwebwe. Yohana wa mbere igice cya kane umurongo wa kane, uri mu mwebwe aruta uri mu bisi. Nibyo dutangura gukora mu kanya gatoyi. Dufatire ku burorero yatanze. Reka nsome ku papuro rwa 23 ngo uri muri mwebwe ngo aruta uri mu bisi. Nubwo tudashobora kubitahura, turatura ko tuvyizera uko biri kose. atangurana iyi mvugo niyo atangurana ngo naho tudashobora kubitahura dukoresheje ubwenge bw'abana b'abantu, turize uko birikoze turizera ko ari ukuri. Ukwizera kuva kuva umuntu yumva ibyo umuntu yumva mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana naryo riva mu kanwa k'Imana. Amaherezo mu nyuma tugasanga yuko byose biva ku Mana kandi bigasubira ku Mana. Byose biva ku Mana bigasubira ku Mana. Ibiva ku Mana byose byongera kugaruka ku Mana. Kandi turazi yuko nkuko mwene data Branham abyigisha kuri icyo kintu, arabyigisha bihuye n'ibyanditse akavuga ngo twari mu Mana kandi niko bizokwama ibihe bidashira, kandi turi gice cyayo, turakarako mu mara yiwe, turi gufa ryo mu magufa yiwe, turi jambo ryo mu ijambo ryiwe, turi mwemu wiwe, dufite ubugingo bwo mu bugingo bwiwe. Uri muri mwebwe aruta uri mu bisi. Ninde ari muri mwebwe? Ninde akomeye? Ninde aruta? Ni Kristo wasizwe amavuta. Imana yari muri Kristo, ubu iri muri mwebwe. Iri muri mwebwe. Uri muri mwebwe arakomeye, ni nyabushobozi kurusha kuruta uri mu isi. Nimba iri muri mwebwe, ni ukuvuga ko atari mwe mukiri bazima, simwe mukibayeho, niyo ibayeho ubuzima bwayo muri mwebwe. Si ibyumviro byanyu cyangwa ibyo mubyibaza ko, ariko ni ibyo yo ivuga. Nimba iri muri mwebwe, ntizoshobora na gato guhakana ibyo yavuze, kandi ntishobora kubikora. Izoshitsa ivyo yasezeranye. Igerageza gusa kurondera umuntu ishobora gucamwo kugira ngo ishobore gushitsa ikugaragara. Imana irondera abantu kandi izobabona, izobaronka abantu bizera ijambo ryayo bivuye mu mutima, bakishira ku ruhande bo, bakareka ibyabo, maze bakakira mu kwizera ibyo Imana yavuze, kugira ngo Imana ishobore gushitsa ijambo ryayo bice muri bo. Arabanda akavuga ati mwenda Branham ati je nibisigura yuko ibwiriza kubikorera abantu bose. Mu gihe cya Mose, Mose niwe yarongoye Abisirayeli, hari Mose umwe gusa yari Mose, abandi barakurikira gusa ubutumwa. Bamwe baragerageje guhaguruka no kumwigana Mose, ariko Imana iravuga iti bitandukanye nabo, ubwo nyine baciye bamigwa isi yarabamize. Uri muri mwebwe aruta uri mu bisi. Imana iri muri mwebwe nk'uko yari muri Yesu Kristo. Kuko ivyo Imana yari vyose yabisutse muri Kristo. Ivyo Kristo ari vyose vyasutswe mu ishengero. Uri muri mwebwe ni Imana muri mwebwe. Niba yaba twari dushoboye gutandukanya iby'isi tukabitandukanya, ibiboneka tukabitandukanya n'ibitaboneka, iby'isi tukabitandukanya n'iby'ubwami bw'Imana, maze tukabona yuko iby'imwemu tubwirizwa kubiraba mu buryo bw'imwemu nyene, kandi tukabona yuko tukashobora by'ukuri kwishira mu maboko y'Imana kugira ngo idukoreshe tuzi neza yuko mu bwami bw'Imana mugambi bw'Imana ikibazo ingorane si wowe cyanke jewe ariko ni Imana kuko nibijanye n'ubwami bwayo nibijanye n'ijambo ryayo yatanze kandi ishaka kurisha kandi irashoboye kandi cyakurishitsa mu gihe cyaryo uri muri mwebwe ni Imana muri mwebwe ntibitangaje rero kubona imiyaga n'ibihuhuzi cyangwa n'imipfunda vyumvira ijambo ryayo burya vyumvira amajambo yuko ryari ijambo ry'Imana riri muri we yari umuntu ariko yari ryari ijambo ryambaye umubiri yari karavuga yari Imana iri kiravuga iciye mu minwa y'umwana w'umuntu duhagarare hano gatoya yari umuntu ugaragara ko ari umuntu urabye ibintu byose ariko ivyava mu minwa yiwe byari ijambo ry'Imana wewe na jewe turi abantu ibiva mu kanwa kacu cyangwa mu minwa yacu ni ijambo ry'Imana kandi ibyo twizera mu mutima wacu ni ijambo ry'Imana ntimwizera jewe cyangwa ngo twizere wewe twizera Imana umwami ashobora byose turabana dusome ntibitangaje kubona umuyaga n'imipfunda byaramwumvira ujya muremye nyene yaremye umuyaga n'imipfunda yari muri we nimuvyumvireho gatoyi imbere yuko nsozera ntibitangaje kubona amadayimoni yarafashwe mpiri n'ijambo ryayo giwe kuko yari Imana muri we yari Imana muri Kristo amadayimoni yarafashwe mpiri ntibitangaje ko wari yapfuye umuntu yari yapfuye hasigaye gatungwa cike umukungugu ntiyagumye mu mva ntiyashoboye kuguma mu mva ajyamye ariko ku ijambo rimwe yavuze yaraciye azuka kuko yari ijambo yahamagaye Lazaro yari yapfuye aheze iminsi ine kandi yari karabora mu maso hiwe hamwe n'izuru rye byari byamaze gucokera aravuga ati Lazaro vyuka umuntu yari yapfuye acarahagarara yemye kubera iki yari Imana wari muri Kristo yari Imana wari yapfuye cyanke urupfu ntigwashobora guhagarara imbere y'inyonga ziwe yari Imana muri Kristo bakundwa umwansi ntashobora kuntinya cyanke ngo atinye wewe cyangwa ngo atinye wewe ariko iyo Imana iba mu mutima wawe no mu mutima wanje kubw'ukwizera nimba twizera by'ukuri ijambo ry'Imana kandi niba mwemuyera arigize rizima muri icyo gihe niba ikiri Imana ntibigikeneye iminwa yacu gusa kugira ngo tuvuge kugira ibyo tuvuga si byo biba bifite akamaro ariko ikiri muri twe muri cyo kiba gifite akamaro ahare niho bikomereye uri muri mwebwe aruta uri mubisi Pawulo rero avuga ngo ubutunzi nabwo nuko Kristo ari muri twebwe niba Kristo ari muri twebwe azokora ibikorwa vyiwe kandi ni ubu butumwa bwose twumva niyo ntumbero bubangiriye turabona yuko atari ibintu byo kunezerwa gusa no gusisimuka mu minota mikeyi hanyuma bigaca bihera mu minota mikeyi ariko ni inyigisho zikomeye cyane zimbitse zo mu ijambo ry'Imana nk'uko nabivuze ejo ku mugoroba haraheze imyaka 20 cyangwa imyaka 10 mwereta yasomye ubwanyuma yarasomye aravuga ati ure turashitse ku iherezo kandi twumvise ubuturese kwiye kandi twarumvise amajambo ya nyuma y'Imana. Iri jambo aya majambo y'Imana ntiyatwawe n'umuyaga. Hari abantu ku isi bayumvise barayizera kandi barayakira. Ijambo ry'Imana rizogaragara muri bo nk'uko ryagaragaye ko ari Imana yemeje ko ari ukuri biciye mu w'Imana umuntu Imana yavuganye nawe. Nta bundi buryo byokogwamwo. Hari abantu bakavuga ngo nimwibuke ko Imana ari yo yaremye umuyaga, Imana yaremye amazi, Imana yaremye imifunda. Ariko iyo umugwanizi avyinjiyemwo muri ico gihe acabinyiganza kugira ngo arondere ivyo yonona, iyo umugwanizi yinjiye mu muyaga canke mu mipfunda acabinyiganza kugira ngo yonone ibintu, Imana niyo yaremye abantu kugira ngo babe abahungu n'abahungu b'Imana. Ariko iyo umugwanizi yinjiye muri bo cyazibi ingorane, umugwanizi niwe yinjira mu muyaga agatera igihuhusi. Umuremyi niwe yaremye umuyaga. Yari gushobora kuvuga ngo subira inyuma ngo kuko nije nakuremye. Mbega ntiyari wa muremyi nyene yarahagaze hariya ku musozi? Hari iminsi mike ahagaze ku musozi? Ntiyari wenyene? Twarabisomije ku mugoroba kandi ivyo vyaciye biguma muri jewe gihe kirekire. Mugikwenda Dabura namwe yarahagaze hajya yishimikije igiti ariko arakorora amosozi, amosozi wagwa ku mababi y'igiti. Ubwo nyine acayumva ijwi rivuga, reka nsome guhera ku gice ca 18, ku rupapuro rwa 18, azayumva ijwi rivuga ngo ndi umuremyi w'isi n'ijuru, umuremyi w'ijuru n'isi, nije naremye umuyaga n'imvura. Nyuma y'ivyo mwene Dabura namwe acarakura inkofero yiwe, mwene Dabura namwe acavuga ngo cankura inkofero yanje, ndavuga nti Yehova ukomeye uri hehe? Canke iyo bari we umvuganye nanje? Umwami wacu uhora acaramwishura ngo ni jewe nategetse umuyaga ngo uceceke kuri wa munsi ku kiyaga, ni jewe nategetse imipfunda wa munsi ngo icurehe, ni jewe naremye ijuru n'isi. Mbega si jewe nyene nakubwiye ngo uvuge kugira ngo imihare igaragare, ikiboneka, ikirema? Sigera kubwiye ngo ugire ijambo uvuga hama imihare ikibaho? Ndi Imana nizekureye. Ntimushobora kwibaza icyo umuntu uko umuntu yiyumva muri icyo gihe, uko umuntu atayiyumva muri icyo gihe. Hari umuntu nka wowe na jewe, umuntu yara hanyuma akaza yumva ijwi rikomeye cyane ry'Uhoraho Imana ririko rirumvikana atari mu mutima wiwe, atari mu byumviro byiwe, ariko iryo jwi akumva rimanutse rivuye mu ijuru ririko rigira icyo bimubwira. Bakundwa, twebwe ibyo turamaze kubibona, ntidufise ubutumwa bw'umuntu yigeneye abaheje gusoma Bibiliya, ariko ni dufise ijambo n'ugomba kw'Imana vyahishuwe muri kino gihe cya nyuma. Twebwe dufise umuntu Imana yarungitse, umuntu Imana yavuganye nawe kandi gakorera muri we mu buryo bukomeye cyane. Nibwo butumwa burimo inkuru zibabaje cyane zabereye i Castro muri Myandagaro 55. Kubera ko rero ndiko ndavuga ariko aravuga bino bintu akavuga ngo aha rero murabona avuga ngo mbega si jewe naremye umuyaga n'imipfunda? Reka nsome ngaha gushika ku iherezo, turaza kubigaruka ko mu nyuma. Ibi bintu byabereye mu Budagi igihe haza abapfumu 15 bari iburyo bwanje n'ibumoso, baravuga ngo ubu rero, babwira mu Ntebera namba, barambwira ngo ubu rero ngo iri hema turaza gukora ku buryo ngo rigurwa n'umuyaga. Abo bapfumure ibyo babikoze ngo kubera ko mwenda tabiri na Ogden Bright bari babankiye ko baza aho mwenda tabara na Mari. Hanyuma baca baricara n'ibintu bakoresha mu gukora ubupfumu bwabo, baca bahamagara Imana yabo wamugwaniziye. Hanyuma wamugwaniza acaza mu gihuhusi, hari abantu bashyika ibihumbi 30 cyangwa 40, maze iryo hema twarimo rica ritangura kunyiganga riduga rimanuka. Hanyuma baca bafata imikasi baca bakata iryubi barikatamo kabiri, baca bararitwereka gutya, baca baricara baca batangura amareba yabo, baca bavuga amajambo atatu, baravuga ngo data mwana ngo namwe muyera, ngo baca bavuga ngo data abo bapfumu ngo data mwana namwe muyera. Ivyo vyose vyagenze uko, ubwo nyene haca haza umuyaga. Nta nkeka kwari Satani yari muri uwo muyaga, bahamagaye umuyaga. Iryo hema twarimo ryari rinini, ryangana n'ikizu kinini cyane. Twari twashizeho ibiti maze turarihambira neza iryo hema. Umuyaga ucuca munsi uraterura iryo hema, umuyaga wari mwinshi cyane, imirabyo imirabyo iri kirarabya. Nshankomeza mvuga ubutumwa, hanyuma baca batangura kuvuga iby'amareba yabo, baca batangura kuvuga amajambo, bavuga amajambo menshi, baravuga ngo data mwana mwe muyera, baguma babivuga abo bapfumu. Nshambona arafukamye akikujwe n'amadayimoni akikujwe n'amadayimoni, canabwira umwansobanuro Lauster ntusobanura ibindiko ndavuga, ncambwira mwene ata Algen Bright nti wewe senga, nanje ndasenga ndavuga nti mwami mana yanje muri misi n'ijuru, ni wewe wandungitse hano, nahonyoje ukuguru kwanje ngaha mu Budagi mu izina rya Yesu Kristo, kuko ni wewe wandungitse hano. Uni mwita baramari karavuga ubu izinkomezi z'umwiza nta bubasha na zikeye zifite kuri jewe, kandi ntabwo zifite kuko nasizwe amavuta kandi narungitswe hano kubwa gakiza k'abantu. Ubu rero ndategetse mu izina rya Yesu kugira ngo izi nkomezi ibi bintu bije kure. Ubwo nyine hacaza imituragaro hejuru y'iryo hema, hanyuma hacaza ibicu ndabona biravuyeho, izuba ndabona riratse. Mu minota itarenga 10 abantu 10,000 bake baza ku gicaniro, baza barasemera barasaba kugira ngo bagirige ubuntu, kuko bari bagiye kubona ubushobozi bw'Imana. Kubera iki? Uri muri mwebwe aruta uri mubisi, murabibona. Nuko uko niko vyagenze. Sinzi nimba mwe data Reinhold Illing yari muri rya hema igihe ryatangura kunyiganga. Jewe niho narindi kuva ku munsi wa mbere gusha kwa nyuma, sinarinzi biriko biraba. Narinzi yuko abari bariko baratunganya ibyo bintu bari bahagaritse umutima, kandi abantu bari bagize ubwoba. Narabona uwo muyaga, ariko sinarinzi ibiriko biraba by'ukuri. Narabona ibiriko biraba, ariko sinatahura neza ibiriko biraba. Aho rero niho mwene Tabernam yacavuga ibyabaye icyo gihe, kandi umuntu avyumvise aratangara. Kundwiheze binshikiraga ke kumviriza radio, ariko iyo ndi mu nzira ndiko ndagenda tangiye mu gisagara hagati hari amakuru ndayumvira ndayegurura nkayumviriza. Naciye nguma n'ugura radio rero hanyuma hariho ikiganiro cyariho kiraba, batumiye umunyamareba akomeye cyane, hanyuma atavuga ko mu Budagi hariho abanyamareba ibihumbi n'ibihumbi. Menshi kubera arabaza ati mbega ibyo bintu umuntu ashobora kubyiga, umfumara umunyabari baravuga ati oya aramaze ati none hari ibitabo biva kuri icyo kintu umunyabari baravuga ati hari bihumbi n'ibihumbi by'ibitabo ataravuga ati ibyo bitabo byose none umenye cyangwa ati uwo bisoma ntuvyige anabacha avuga ati ntushobora kuvyiga bisaba kuba wavutse ushobora kubikora wabivukanye cyandumvirizo nkuru ndavuga nti ndavuga nti ngo bisaba kuba wabivukanye navuze nti byo nibiki rero bakunda na hari kinje kizize mu bwenge bwanje ndavuga nti birakwiye yuko umuntu avuka ubwa kabiri kugira ngo aronke ubushobozi bw'Imana niba abantu bafashwe n'umugwanizi bashobora kuvuga yuko bisaba yuko umuntu abivukana kugira ngo ashobore gukora iby'amareba nake mvuga nti nta ushobora kwigana ubushobozi bw'Imana bisaba yuko umuntu avuka ubwa kabiri kagashikwa mu bwami bw'Imana muri icyo gihe n'ubushobozi bw'Imana bushobora kugaragara bisaba navyo urabivukana urashobora gusoma ibitabo byose bya teolojiya gusoma na bibiliya ariko ivyo bintu ntushobora kubironka iby'ubwami bw'Imana ntushobora kubironka akenshi ndaronka ubutumwa mvuga ndabukuye mu bintu atabo bise bisana n'ubutumwa nake nimvaza bwije ubwanje ndavuga nti birakwiye ko umuntu atahura ivyo bintu harabantu bangahe basomye ivyanditswe vyera bagasoma kuvyibitangaza bakoso ku bintu vyinshi ariko no munsi kwa batangara gusa nta kindi baratangara gusa bisaba yuko ubivukana bisaba kuvuka Imana irafise abantu bavutse ubwa kabiri kubw'ivyizigiro bizima abantu bagenewe ko ubushobozi bw'Imana bugaragara muri bo mu izina rya Yesu Kristo ivyo bintu nivyigwa ivyo bintu bitegerezwa kuva ku Mana kandi bigahabwa buri muntu Vyarantangaje cyane kubyo hano umwami wacu yaravuze ngo ndi uhora yaravuze ngo ndi umuremyi w'ijuru n'isi mwandaza Branham acarabazi cyo gihe aravuga ngo yari ngaha mu Budage cyo gihe mwandaza Branham yavuga ngo acarasenga aravuga ngo uhoraho umuremyi w'isi n'ijuru Imana yarumvise yaciza iraza kuko Imana ntihindu kuko yari rejo ni kwiri n'umuzindwi zo kwibe bidashira murazi twebwe abantu iyo twicaye mu ikoraniro hari abantu ibihumbi n'ibihumbi twebwe ntitumenye ibiriko biraba iburyo n'ibumoso ntitumenye ibiriko biraba cyangwa ibiriko biraba ntitubimenye iyo wicaye mu rusengero ugacubona tukabona ibintu ariko ntitumenye icyo byavuye ko cyangwa icyo binyegeje uvugishwa n'Imana yari ahavugiga ubutumwa we yarabona ibiriko biraba iburyo n'ibumoso hanyuma acahamagara Imana yo mwijuru umuremyi w'isi n'ijuru kandi Imana yarumvise ibyo bintu byabereye aha mu gihugu cacu ni ibyo bintu byabereye niho mwenda tabana namwe yabiboneye ibyo bintu by'abapfumu ni yabiboneye ngamwe mu gihugu cacu niho byabereye bakundwa ntidukikujwe n'impemu nziza kandi ikindi cyankoze ko ndiko ndasoma no majambo nuko tutagwana n'inyama n'amarabi inyama n'amaraso ariko tugwana n'imwe mu mbi z'ahantu mu ijuru nimunkundire nongere ndabisome kugira ngo dushobore kubitahura neza kuvyo ningaha mu banyefeso igishashe gatatu umurongo wa 12 havuga ngo kuko abo tunigana tarabi inyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza n'imwe mu mbi z'ahantu ho mu ijuru n'ibimwe mu mbi zari hariya ikuzimu muri icyo gihe byo kwa byoroshye nkaha ku isi ariko imwe mu mbi ziri mu kimu ziri ahantu ho mu ijuru kandi niba zikora zinyegeje nyuma y'ibyo gusenga umuntu ntaheza ngo amenye ibintu bimeze kako zikora zinyegeje nyuma y'ibyo gusenga cya ndibaza igihe ano majambo twasoma ngo abafise ububasha n'abaganda isi y'umwiza bantu ho mu ijuru reka nsubiremo izo nkomezi zose z'umwiza iyaba zari kuzimu aha kwisi oho bayari nko mwijuru aha kwisi ariko kuberako ziri ahantu ho mwijuru kuko ziri mu kirere kuko izo mwemezi kandi zikabazi ko zirakora zigakorera ngaha kwisi nico gituma hariho ingorane ngaha kwisi hari ingorane kuberako nico gituma dukeneye ifashanye va ku mana mu buryo budasanzwe aravuga kandi akabana ngo nico gituma ngo uwari muri Kristo nubari muri twebwe kuko ariko arakora bijya bikogwa nyene ariko arakora bijya bintu nyene yakoze munyonga ziwe abapfuye ntibashobora kuguma muumva avuze jamu ntibaguma muumva turafise ibintu bitanu turaza abantu batanu tuzi bari bapfuye umwami yabinyeretse ntangira kubaraba abantu bacha barazuka hari umwe yari yicaye ngaha mu kanya gaheze yari yagwaye umutima yapfi uni muzima yari yapfuye ariko ubu ni muzima kuko ira imana irakomeye kuko niyo muremyi niyo mana niyo muremyi imiyaga n'imipfunda bibwirizwa kumwumvira amadayimoni yaranesheje ibyaremwe byose biramwumvira kuko niwe yaremye n'ivyaremwe iyo tuvyibajije ko ibyo biradukora ko cyane tuvyibajije ko gato biradukora ko cyane muri twebwe kandi ivyo nivyo kandi niho bikwiriye gukora koko bikwiriye gukora ibyina muri twebwe kandi dukeneye kwiba ibintu bishika ku mutima bigadushika ku mutima kandi kandi niho byabwirizwa gushika by'ukuri ubu rero hari ikintu kuri twebwe twese umuntu burya ntashobora gukora ibyo bintu kuko ni ibintu kuko n'ibyaremwe ntacyo umuntu yobikorako ariko imiyaga n'imipfunda byo birumvira uwabiremye umuremyi umuremyi wenyine niwe ashobora kubikora umuntu niyo bishobora kuko uri muri mwebwe arakomeye kuruta uri mu bisi uri muri mwebwe niwe muremyi niwe yaremye umuyaga arashobora gukangira wa mugwanizi ari mu muyaga byose bigacha bihagarara arashobora gukarira gakarira umugwanizi yari mu muyaga ibihuhuzi bigacha bihagarara kuko niwe muremyi turabizi kandi nabandi benshi barabizi ngenda Branham aravuga ati ngo twabwirizwa kubona ibintu ko twabwirizwa kubibona kandi ibintu ko bimeze kuri ku ruhande rwanje si kumenya gusa cyane kwizera Imana muri rusangi uko Imana ari umuremyi kuko benshi barazi yuko atamuremyi ntihashobora kubaho ibyaremwe ariko nshaka kuvuga yuko imbere y'iherezo ry'igihe cy'ubuntu Imana irafise ibintu bwirizwa gukora ibintu bwirizwa kurema igakora ibitangaza vyo kurema igakora ibitangaza vyo gukira ingwara bitigeze bibaha izo bikora imbere y'igihe cy'umuntu gihera kandi Imana ikeneye yuko biciye muri buno butumwa ireme muri wowe no muri jewe ukwizera gutuma tubona umuremyi kandi ubushobozi burema bw'Imana ishobora byose kugira ngo dushobore gutahura yuko atari twebwe abapfa twebwe abantu bashobora kunanirwa ikisi kibazo cyacu sio tubwirizwa kugira icyo dukoze ariko tubwirizwa kwishyira mu maboko y'Imana kugira ngo abe ari idukoresha kugira ngo ishobore gukora kandi ishobore kwigaragaza nk'umuremyi ikoresheje ubushobozi bwayo burema bukorera muri twebwe ni nako bimaze kugakiza kugukira indwara kukubohoka no kubindi byose arabana yakavuga ati Yohana yabwiye abigishwa Yohana avuze ati mwarumvise bavuga ibya Antikristo kwa zoza mbere yaratangwe gukora hano mu bana b'umugararizo ati mwebwe bana bato mwebwe ntimurabisi muri abava ku mana murabi imana uri muri mwebwe aruta uri mubisi ni Kristo muri mwebwe kandi twasomye mu bikoresayi gice cya mbere umurongo wa 27 yuko ubutunzi bw'Imana n'ubu ngo Kristo ari muri mwebwe niwe vyizigiro byo kuzoronka ubwiza arabana akavuga ngo waremye ijuru n'isi yari garagaje muri Yesu Kristo Imana kandi yari yujuje yije n'abari mwisi dushaka kubona muravuga ngo ntiyari umwana w'Imana gabe ntabara namwe neza cyane leka turabe niba yari Imana ihoraho turabe niba yari umwana ihoraho turabe byukuri niba yari Imana ihoraho tubandanye ngo ariko ngo wari muri Yosua yaruta amategeko Imana yarashingiye iby'isi kuko umuremyi bwiwe yari muri Yosua igihe araramura amaso akabwira izuba ngo haga ngo gumahuri ngo nawe wakweziwe ngo nawe gumiyuri gushikaho mpeza gushikaho intambara ihera ngo nimugumaho muri kwezi n'izuba maze izuba n'ukwezi byace bimwumvira kuko wari muri Yosua yaruta izuba n'ukwezi wari muri Yosua mbega uburorero duhawe hano kuza kwibaza ikibazo gikurikira ngo none abo bantu b'Imana bari bameze gute bari nka wowe na jewe yewe bari abamarayika bari kuba bari mu ijuru ntibari kuba bari ku isi bari abantu nicyo kimwe bari ngaha ku isi bari abantu buntu kandi ngorane si byose wayiyumvamo imyaka 5 cyangwa imyaka 10 mbere y'uko ibyo bintu biba oya iyo si cyari ngorane icyo nicyo kibazo rero mu bwami bw'Imana niho kandi nicyo gituma Imana yaserutse kandi byashyitse byari biri ngombwa ko bishika kuko ivyavuzwe byose byavuzwe mu izina ry'Uhoraho ndizera n'umutima wanjye wose ko ubushobozi dukeneye cyangwa igikorwa tuzokora mu myaka 3 iri imbere ntibikene ko tuvyitegurira uno munsi cyangwa ngo twibaze ibintu muri twebwe ariko cyo dukeneye ubushobozi cyangwa inkomezi muri kino gihe turimwo kandi Imana izobuduha Mose ni iki mbega Mose yari iki umunsi umwe Mose yarishe umunyegiputa cya muhamba mu musenyi hanyuma acashaka izongora yashatse gukemura ingorane zari hagati mu bantu umwe acamubwira ngo ushaka kwica kumwe wica wa munyegiputa Mose acarahunga amara imyaka 40 nta usubiye no kumwumva ariko igihe cy'Imana kigeze Mose yaje ari uwundi muntu Mose ntiyagiye yishimikije ibipfunsi ariko yagiye yishimikije amasezerano y'Imana kandi igihe cyari cyageze ujya Mose nyene ntawarakimumenya bose bari bahunze ariko we ntiyahunga ariko mbere yari yahunze nibaza yuko Imana mu buntu bwayo irashobora gukora ibintu byose ubu rero mwe ndabara namu hano aravuga uburorero bwinshi kuri Mose ariko aha kuri je ahasi havuga sije kubwanje si ayo amwe ndabara namu ntavuga ibintu avyirabisha ko mwe ndabara namu ntabivuga avyirabisha ko reka mbarensome ku papuro ngo ngira gatandatu gyasiko kyagitukura ikiyaga kikamuzibira inzira Imana yamubwiye ati bwira iki kiyaga Mose acabwira ikiyaga uwari muri Mose yaruta ikiyaga ubwacu sivyo none murabibona uwari muri Mose yaruta uri mu bisi uwari muri Mose yaruta ibindi bintu byose byari mu isi yarategeka ibyaremwe ivyo Imana yamubwira byose yacha bivuga kandi bigacha bikoreka ijya mana nyene iri kumwe natwe kuno mugoroba atari kumwe natwe twenyene ariko atari kumwe natwe gusa ahubwiri no muri twebwe yaragaragaje kwiri muri twebwe uri muri mwebwe aruta uri mwisi mubizi none ndutinye iki mwitwa utinye iki mwisi ubwo se n'uburorero bwiza cyane kandi ciza nuko atari amajambo gusa ariko nibintu bizima nibintu bifadika tubandanye uko niko bendata benshi barasisimuka bakibaza ngo imana ngo ivuze ngo gira icyo ukoze hama bagaca bavuga ngo nuko kora hagize kandi atari ko byagenze baba basisimutse gusa nico gituma ivyo bintu bidahoza ngo bikoreke ariko imana ibivuze bica bigenda uko nyene bivuze aha naho nyene nibagiye ikintu murabibona hano rero murabona yuko hariho ikintu gikomeye cyane igikuru sivyo jewe nawe twoshaka guhindura ngo tubigere uko niko rahagize ariko igikuru ni ivy'Imana ivuze nivyo bibari uko niko rahagize ibintu bimwe dushaka kubigira kubihindura uko niko rahagize ibintu bimwe kwiherezo bigashya bigaragara ko ari uko niko kana kagize cyangwa kana kagize ibyo turashobora kubyihoza kuko ibyo bizana ibyago gusa arabana akavuga ngo uwari muri Mose uwari muri Daniyeli aruta uwari muri za ntambwe ndavuga gusa ibintu nyamukuru gusa uwari muri baba Heburayo batatu Shadraka Meshaki na Abednego yaruta uwari yacanye ujya muriro ni ibintu byiza cyane cyane yaruta uwari yacanye muriro bari babatere mu muriro kandi uwari muri bo yagumanye nabo niyemeye yuko baturigwa n'umuriro batongorwa n'umuriro itanure ryari ryashuhijwe ibi incurindwi kurushwa ryari ryimeze mbere ariko uwari muri uwari kumwe n'abajya ba Heburayo batatu yaruta uwari mubisi akaroro ka Eliya uwari muri Eliya yaruta ijuru ryasa n'umuringa kuko yategetse yuko imvura igwa kandi hari hezi imyaka itatu n'inusu atamvura iguye uwari muri Eliya yaruta urupfu kuko igihe hagerageje urupfu rwiwe Imana yararavye ujya muvugishwa n'Imana ashaje kandi arushe ujya muvugishwa n'Imana yari yakangiriye Zeberi n'ibintu byose byo kwisiga amarangi yari n'ibintu bigezweho yakora kandi ujya muvugishwa n'Imana yararushe ntiyamuretse ngo atahe nk'uko Enoki yatashe ariko yamurungikiye umukogote maze umukogote uramuzamura uramutwara umutahana muhira mu ijuru uwari muri Eliya yaruta warari Yerusalemu canke Yuda canke mu misozi mbere uwari muri Eliya yaruta urupfu uwari muri Eliya yaruta imva kuko Eliya yaracitse yarakize ntiyaciye mu mva ntiyaciye mu rupfu yaduganywe mu mukogote atahanywe mu ijuru wari muri Eliya yarakomeye ubure niho hacaza rino ryungane ngo muravuga ngo Eliya yari umuntu akomeye reka turabe gatoyi Bibiri ravuga yuko yari umuntu nkatwe. Bibiri ravuga ko yari umuntu ameze nkatwe. Yakobo 5:17. Nivyo ariko igihe ari karasenga yarizera yuko azaguhabwa ivyo ari karasengera. Nivyo Yesu yatubwiye. Iyo musenga mwizere yuko ivyo musenze mwabihawe kandi ivyo musenze muzobibona. Mariko 10:44. Hano hari imbyizigiro kuri we na je. Mwereta bana namara avuga hano ngo muravuga ngo yari umuntu akomeye. Ego yari umuntu akomeye ariko kandi yari umuntu muto nka we na jewe. Kandi ntacyo yarashoboye. Hari ibyashoboye, hari n'ibyamunaniye nka we na jewe. Ariko abitegetswe n'Uhoraho Imana yarashoboye kuvuga kandi yarashoboye kuvuga ibyo Imana ishaka kandi byarakoretse. Byari bikinone. Yarahuje n'iby'Imana. Hariho guhuza hagati y'Imana ikoresha n'iby'Imana ishaka kandi ko bimeze n'uno munsi. Imana arungitse uvugishwa n'Imana Eliya kandi imitima y'abase cyangwa imitima y'abana yaragarukanywe kuyabase. Uwari muri Eliya yaruta ivyaremwe. Bimeze gute rero kuvyukiza indwara? Uri muri mwebwe aruta indwara zose, kuko indwara zonona iby'Imana yategetse, iby'Imana yageze. N'ubwa mbere nsomye bino bintu, indwara zonona uko Imana yageze ibintu bibiza kugenda, kandi Imana irazigwanya kuko icyagezwe cyayo n'iryo jambo ryayo. Kuko indwara hano zonona uko Imana yategetse ibintu bibiza kugenda. Ikuriko ingwara zikora. Ariko uri muri mwebwe numukiza w'ingwara, ni wakiza ingwara kandi akaba n'umuremyi. Arakomeye kurusha wa mugwanizi, kuko umugwanizi we icyakora n'ukonona ubuzima bwanyu gusa. Uri muri mwebwe arakomeye aruta uri mu bisi. Wari muri we yarakomeye, wari muri Eliya yarakomeye, wari muri Yesaya yarakomeye. No mu bantu bavugishwa n'Imana yaru aruta igihe, kuko barashoboye kubona hakujya y'ibihe, hijya y'ibihe barashoboye kuhabona. Twari gusobora gusoma vyinshi, turiko turegereza gusozera. Umviriza, nshaka ko turonka umwanya ukwiye gusura kubandanya. Nashaka kubabaza ikibazo kimwe kuvy'ibintu numvise bavuga kuri Kristo. Kristo ngo kuvy'ibintu numvise bavuga ngo Kristo muri mwebwe. Nimwishimire gusa kubona hari ivyo mwakoze. Ntimuvuge ngo onaravuze mu ndimi, onaratamvye mu mwemu. Ntacyo dupfa n'ivyo byose. Ni byiza cyane, ariko ntimubyishimire. Hari uko ubuzima bwanyu bubwirizwa butegerezwa kumera, bubwirizwa kuba ivyo bintu nyene, ubuzima bwanyu bukaba nk'ivyo bintu. Uko niko bimeze, mutegerezwa kuba umwe n'ijambo muri icyo gihe cyagigaragaza. Paul yarashobora kuvuga ngo Kristo, kubaho ni Kristo kandi gupfa n'inyungu. Yarashobora kuvuga ati si jewe nkiriho, ni Kristo ari muri jewe. Kandi niba ndiho, ivyo nkora byose nkiriho bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana. Rero twebwira ko duhamagarirwa kuba umwe n'Imana no kuba umwe n'ijambo ryayo, kugira ngo Imana ishobore kugaragaza ijambo ryayo, ishobore gushitsa ijambo ryayo muri twebwe. Rero si ibintu dupfa kwigenera mu bwenge bwacu mu mutwe, ariko ni ibintu Imana iriko irakora, ni ibintu by'agaciro Imana iriko irashyira muri kino gihe. Kandi ndizera n'umutima wanje wose ko Imana izotugirira ubuntu kugira ngo ibyo bintu bicike ubuzima muri twebwe, Imana ibe mu buzima bwacu, dupfe ku bwacu, twebwe ubwacu, maze izo nkomezi, ubwo bushobozi burema, bukiza indwara, bukiza imitima, buzima bw'Imana bushobore kugaragara mubayakiriye bushobore kugaragara by'ukuri. Hano rimwe ndabana nama natanga kandi ubundi buroro bubiri yihuta aravuga ati niba imwemu yari muri Shakespeare iri muri jewe cyangwa nk'ibyo Shakespeare yakoze, nimba imwemu ya Beethoven iba muri jewe cyangwa ibyo Beethoven yakoze. Aragata umusozi akavuga ngo uri muri mwebwe ni Kristo, kandi niba Kristo ari muri mwebwe, niba Kristo ari muri mwebwe, muzokora ibikorwa vya Kristo. Nivyo yavuze muri Yohana 15:12 ngo unyizera ibikorwa nkora nawe azobikora. Niba muri muri Kristo, maze Kristo akaba muri mwebwe, Kristo ni jambo, sivyo? None ijambo liza kuvugishwa nayo. Niba Kristo aba muri mwebwe, ibikorwa Kristo, ibikorwa vya Kristo bizogaragara muri mwebwe, bizokoreka muri mwebwe, ubuzima bwiwe buzogaragara muri mwebwe, ibikorwa yakoze, ubuzima yabayeho, byose bizogaragara muri mwebwe. Neza na neza nk'igihe Shakespeare canke Beethoven baba muri mwebwe. Rero ubuzima bwiwe, ivyo bishoboka iyo ubuzima bwiwe buri muri mwebwe, ariko mukibaho uko mwe mwishakiye muri ico gihe mukora ibikorwa vyanyu nyene. Ariko niba Kristo aba muri mwebwe, maze mukabaho ubuzima bwa Kristo muri ico gihe, rero uri muri mwebwe abaruta uri mubisi. Niba ugukekeranya n'amadidane biri muri mwebwe kuvyerekeye amasezerano y'Imana, muri ico gihe Kristo ntari muri mwebwe. Icyo mukora gusa n'ukwibira n'ukwibira muri ivyo bintu Kristo muri ico gihe. Niba ubuzima bwa Kristo buri muri mwebwe, azomenya ko ivyo bintu ari ijambo ryiwe, kandi azoshiziza amasezerano yiwe, kandi azobikora koko. Iryo ni ijambo natwe ubwacu tubwirwa. Iyo gukekeranya n'amadidane biri muri twebwe, muri ico gihe duca tujanwa n'ivyo bintu, kandi muri ico gihe nta na kimwe giheza ngo gikoreke, nta na kimwe giheza ngo kibe mu vyo dushaka ko biba ntibiheza ngo bibe. Ariko iyo dushoboye gutahura neza ibintu, maze ijambo ry'umwami rikigishwa neza, tukarongorwa namwe mu mukuri kose, maze tugacishwa tugaca bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana, muri ico gihe Imana irashita amasezerano yayo. Mbega ivyo ntitwabisomye ejo ku mugoro, ejo ngene ivy'umwami yabwiye mwenda tabara namu igihe amubwira ngo wibutse ko wibutse ivyo wasezeraniye nanje ndibutse ivyo nagusezeraniye. Nivyo Imana ishobora byose yabwiye umusavyi wayo ivugisha uno munsi, rikibibwira wowe na jewe. Iyo musenga ni mwizere yuko mwahawe ibyo mwasavye, kandi muzobibona. Nimwabwira uyu musozi ngo imuka uve ngaho, haba mutima wawe ntukekeranye, ariko ukizera yuko ibyo bintu biza kuba. Ivyo muvuze murashobora kubibona, ivyo mwavuze murashobora kubibona. Data arakora, nanje ndakora. Umukuru kuri ndababwire, umwana nashobora gukora ikintu akigeneye, ariko ivyo abona se akora nawe arabikora. Igihe se yamwereka ivyo yategerezwa gukora, yaciye ateraje imbere, ntiyigeze ananirwa na rimwe, atavuga ngo ibi nibikoreke, nibi nibikore, kandi byarakoretse. Ujya Kristo nyine ni wowe muri mwebwe, ni wowe muri twebwe. Nicyo gituma dukora ibikorwa vyiwe, kuko Kristo niwe jambo. Isezerano ryo mu ijambo ribazanira gukira ingwara, muravyizera? Nivyo. Aha ni mu nkundire nshimangire gato ikintu cyanditswe muri Yohana 5:19 ngo umwana akora ivyo abonye se akora vyonyene. aha niho rero bikomereye. Umukiza wacu ntiyakoze ibi cyangwa biriya, ariko yarindiriye ko yerekwa ibyo ateza gukora. Aya macara abikora kuko yari hano ku isi yambaye umubiri w'inyama. Murabona uko bimeze. Akenshi abizera bariyumvira ngo nimba umwami ari kumwe nawe, ngo nikubera iki ngo udakora ibintu ukora na biriya? Aya ibyo murashobora kuvyibagira, ahubwo nyene kuko umwami ari kumwe nanje nico gituma ntakora ibi na biriya. Noshobora gukora ibyo nshaka, ariko sinshaka kubikora. Nawe ntukabishake, ntitubishaka. Dushaka kurindira tubone inkingi y'umuriro ihagurutse, tuyibone n'igihe, turindire n'igihe Imana iza gushaka kugira icyo ikoze. Mbega ibyo nakora byo wamarira iki? Nta na kimwe, aba n'intete, nta kindi vyokora atari kubabangamira, naho vyo babiherekejwe n'ibintu bitandukanye vyinshi. Narabivuze kandi ntaza kubisubiramwo mu butumwa tuzosozera gusobanura mu Kidagi ejo. Mwitabranamo hari ikintu yavuze womenga kiratandukanye n'ivyo yavuze mu butumwa yise ngo uko bitunganijwe mishengero. Mu butumwa uko bitunganije mu ishengero aravuga ngo umuvuga butumwa bwirizwa kuja ahantu ha wenyene, ngo ahantu hanyine akaja mu nyonga, akaja mu nyonga z'Imana, mugatekana kicisha bugufi kandi agasoma ivyanditswe, ngo atari uko nashobora kuza imbere y'abantu. Ni ibintu bimeze nk'ivyo, kandi nteza kubabwira yuko niyumvise yuko meze nkaho nsitaye kuri ico kintu kuko mengo ntibivuzwe neza, ariko sinama mfise igihe cyo gusesangura cyane mu ijambo ry'Imana buri gihe imbere y'uko mvuga ubutumwa. Oya, ariko nama mfise igihe cyo kwizigira Imana, nkayizigira rwose niziganye. Naho nama mfise umwanya, nama mfise umwanya wo kwizera ko Imana ija kumpa ijambo ku bwa mwemu wayo, kandi kampa n'ibintu bitumbere nja kuvuga ko. Rero ucibona mwe Abraham aje imbere y'ikoranira akavuga ngo murantunga, sinashoboye kugura Bibiliya yanje, sinanoza umwanya wo kugura Bibiliya yanje ngo nsome n'ijambo na rimwe ngo najuko nyene. Aho rero naciye nibwira muri jyewe ndavuga nti nimba bimeze uko rero ntiwiyumva neza. None rero uwo munsi ntiyashikije icyagezwe yari yarishingiye, ariko uwo munsi yajuko nyene. Aho rero turabona ingene ubuntu bw'Imana kuri twebwe ataka umuntu yo budondora, ataka umuntu yo buvuga kuri twebwe twese. Turamaze kubivuga kandi dusozere dushimira umwami wacu Imana yacu kubw'amahigwe menshi twagiriwe, kubona tutari abantu bafata ibintu by'imitegekere, kubona tutari abantu bapfa gukurikira gusa, kubona atacyo dushaka gukora twebe twigeneye. Ikintu kimwe tuzi, dushaka yuko dufatanya, umwe wese akubaka mugenzi we, tugafashanya intambwe ku yindi mu buryo bw'imwemu, kurufatiro rwera rw'ukwizera, kandi turize n'imitima yacu yose ku Imana yaduhaye ibikwiye kugira ngo umwe we bishobore kutwubaka hagati yacu, kugira ngo dushobore kubaka. Pawulo rero avuga mu Bikorinto mbere igice cya gatatu kumure ku murongo w'icyuma, aravuga ngo umwe wese araba uburyo yubakamwo. Si ugupfa kubaka gusa, ariko tubwirizwa kubaka neza. Nka kumwe Mose yari yarabonye ku musozi wera uko ibintu byabwirizwa gukogwa. Imana natwe nidufate, idutware kuwo musozi wera, kandi dufashe by'ukuri kugira ngo dushobore kubakwa nayo, dushobore kuba inyubakwa y'Imana mu buryo bw'impemu. Kandi zo bikora, ndabizi neza kwizo bikora. Murashobora kandi ndababwiza ukuri, ikintu ubutumwa bukora muri twe mu bantu n'ukuri kirahambaye. Hari ikintu gikomeye cyane kidasanzwe ntari bwigere mbona. gikorwa n'ubutumwa. Ni kangahe numvise abantu bavuga yuko bavuga ngo ngo nasomye ngo yamara ngo ngo sinzi ngo ko byanditswe kandi ngo sinibuka ibyo umwami yavuze ngo ngo sindabibona ngo byo nasomye sindabyibuka. Ese uko ntari byiza dushoboye kuraba ibintu bintu kandi tugasobora kuvyigira hamwe twese hamwe. Ntibibe ibintu atacyo bimaze ariko ntibibintu atacyo bimaze ariko mbere nabona ubukozi bwakoze mu ntege nke bushobore gucika ubukomeye kubw'Imana ishobora byose, maze buno butumwa bushobore gukora icyatumye Imana iburungika aha na hariya mu gihugu mu bihugu byose aho abantu bazobwumva. Amen. Duhaguruke dusenge. Data twese uri mu ijuru, ndagushimiye bivuye ku mutima kubw'aya mahirwe akomeye, amahirwe tudashobora gutahura ayo waduhaye kubw'ubuntu bwawe, gushobora kumva icyo mwe mu abwira amasengero, kumva ivyo akanwa kawe kera kavuze. Mwami mukundwa, ijambo ryawe ntirigaruka kuri wewe, ntirigaruka ubusa, rizoshitsa icatumye urirungika kandi rikore icyo ushaka. Mwami mukundwa, ntidushaka gusa kumera nk'abasisimutse, ariko dukeneye igikorwa nyacyo cya mwemu biciye mu ijambo ryawe ryera, kandi twishize munsi y'icyitwikiro cy'amaraso y'umwagazi w'intama, turaciye bugufi munsi y'ijambo ryawe, kandi tugusavye ubukurongorwa na mwemu wawe. Mwami wo kwizigirwa, nukore ku buryo tuba umwe na wewe, ku buryo ushobora kuvuga uciye muri twebwe. Mana nibuke, mana yanjye nimbukeneye kugendera kuri nosi, mbega nayahe maguru ukoresha, nimbukeneye kuvuga n'uyuhe munwa ushobora gucishamwo kugira ngo uvuge, nimbukeneye guhezagira mwami abantu camwo bariyenda, gusavye mana kugira ngo turabane ubuntu bwawe, kandi uduheza gire kugira ngo dushobore kuba umugisha, kandi bukeneye kudukoresha, nimbukeneye kudukoresha nubitumenyeshe mwami, turi mu biganza vyawe, kandi kugira ngo dukoreshe kandi turaguheje icyubahiro. Mana yo kwizigirwa, ndagushimiye kubwo kuko warungitse intumwa yawe, katurungira umukozi wawe, katurungikira uvugishwa nawe. Ese ukuntu watumenyesheje ijambo ryawe, ese ukuntu watumenyesheje kugomba kwawe, mwami watumye ijambo ryawe riba rizima muri twebwe, nuduhe kumenya biciye mu ijambo ryawe, kandi uduhe kumenya kugomba kwawe. Mwemu wawe wenyine bari waganza hagati yacu, kandi ijambo ryawe ryonyine ribe itara ku birenge byacu. Ntihagire umuriro wo hanze ukuwe hanze ucanwa ku gitaniro cyawe, ariko umuriro uva ku Mana wera uze kuri twebwe tweze, kandi tweze dushobore gufatwa, dushobore gufatwa. Mwami, nuduhezagire hamwe n'abantu bawe ku isi yose, duhezagire turazi yuko ibihe igihe gisigaye ari gito, ariko uzogikoresha. Ndazi yuko ushobora gukora ibintu vyinshi mu ndwi imwe kuri ivyo twakora mu myaka igihumbi twebwe. Uri Imana ishobora vyose, kandi turagufitiye icizere. Ni wewe wari muri Mose, ni wewe wari muri Yosuwa, ni wewe wari mu bavugishwa bose, nuwe muri twebwe Imana ishobora vyose. Muremyi w'isi n'ijuru, niwe meze ijambo ryawe ukoresheje ibimenyetso n'ibitangaza bikenda bikurikirana. Nukize ababwirizwa gukizwa, nukize indwara, niwihishure mwami. turaguheje icyubahiro, turagushimiye, turaguhimbaza, turaguhimbaza, haleluya, ku izina ryawe ryera kandi ryiza rya Yesu, amen.